Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kwa katanda tunigene kilezo jami nukini kukigarama numaka ui humbe vire nukini katanu kutinamu wagenzi mwashimye kukulikita radio Nzamba kachaka we ndawa haimewe chani wala mwusili kwa nina humahilele nijia sambo jama kuru mwusilundi na yu akava ato kwa shimi kutuizi ngingo mhuru mhuru zikulikira igihugu ifarise ndayishimiye hamagarira abakozi bo mu kigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi obere guhagurukira kurwanya igiturire mu gihugu avuga ko umukozi wa opera azofata abanyonora amatungo n'amakuri azoronka agashibuka buteko umugwi w'abaririmbi b'abarundi Lion Story usaba abategetsi b'u Burundi kutwarira bose bagashira imbere amahoro n'umutekano ibyo bikorwa n'umwe muri abo baririmbyi inyuma y'ikiganiro bagize Kigali kuri uyu wa 26 Kigarama. Nyuma makuru turajya no gukurikira ibyanditse binyamakuru bitandukanye ku Burundi aya n'ayandi mu kanya gatandukanye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Mese yukaramuza. Mugiano chabaye kuri uyu wa gatanu kimuramvya cyaremeshejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umwe mu banyagihugu bari bitabiriye ikiganiro yasabye ko abahora bashira ahabona abanyonora amatungo y'igihugu boza barakingirwa. Yongeye arasaba nuko boza baronswa n'agashuka bute tumukurikire.
Nyine cyubahiro mukuru w'igihugu, ndafite ikibazo cerekeye amahera afatwa yivye mu kigega cha leta. Mwayo mahera afatwa aca mu matagisi n'amakori nkuko mwari mwabidushikirije iterambere turirabira mu matagisi n'amakori. Ayo mahera rero haraya amaze gufatwa. Turi no mu babivuze. Kuko nigihe nabivuga ndabizi yuko hari abavuga ati ugiye gupfa. Mugabo twavuze tuti umuntu avuka rimwe agapfa rimwe. Rero ikibazo nagira mbaza, none kwa ayo madosiye abo twavuze usanga nabo bagomba kuremenkanya kugira ngo ejo ubutungane babicishe nko mu butungane twagize ibyo tutazi dufungwe. Twari kutubaza protection mushobora kutugirira. Icya kabiri nacyo turiko turabaza mbe ko bamwe bavuga umunyamwete. Abo bantu badenonse mu mamiriya agafatwa ubwo ntimwobahera ko so banyamwete ahubwo bakabandanya bacakira abo nyene biba ayo makuru ayo mahera y'igihugu.
Mu kw'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abakozi bo mu gisata kijejwe gutoza amatagisi n'amakuri kwirinda ruswa. Ni mu kiganiro yahaye abanyagihugu kuri uno wa gatandatu muri komine Murambya. Yasubiye kandi kwemeza ko umukozi w'ikigo obere azofata abashaka kunyuruza amakori n'amatagisi azoronka agashimwe akaba yishyuye ku kibazo cya cyashikejwe n'umwe mu banyagihugu tumukurikiye.
Kuri iki kintu kijyanye n'abantu bashengeza abantu ariko ari ononera igihugu, ubwa mbere ho ni umutima wo gukunda igihugu. Je bwa mbere mbere nari nzi uko umurundi wese yoteza kugira ingufu zose kugira umuntu yononera igihugu ashengezwe. Ku buryo rero nagira ati nabo bagira fraude bofatwa bako bashengezwe. Ariko nasaza rero abantu bavuga ngo banze umpembe. Ngo banze umpembe uta mpembe sinerekana uri kwarira igihugu. Mugabo rero nagira ati intege abariko barabikora ni ukwerekana umutima wo gukunda igihugu, kandi umuntu yerekana ko akunda igihugu niwe mu bisanzwe yategerezwa kuba indongozi y'abandi kuko abafite icyo abereka. Rero ndagira ntari ndege ababandanya, ariko ubu unasubiye kuvuga ni dutangure umuntu atoye umuntu yari amahera yari yibwe tutangure kumuhafa agashiru kabute unaina yufuze muri obere yuko mwazobu agashiru kabute ushobo yekwere kana umonu yaranyi uje amakori na matagisi
abategetsi burundi ntibari bakwiye gutiga gusa ahubwo bari bakwiye kurongora abanyagihugu kuko uburundi buri kwira mu gutegeka nabi ubu ni ubutumwa bwa Pasi umwe mu baririmbyi bo mu Rwanda yabishikirije mu gitaramo cabereye Kigali kuri uyu wa 26 Kigarama anasaba ubutegetsi ko gukora ku nyungu z'abanyagihugu tumukurikire
iyo umuntu yinjiye mu rugo rw'umugabo umugabo mu rugo rwari rwose ukabona rurasukuye rusa neza rumota neza hamwe mu kirundi bavuga atahantu vraiment no hasi umuntu yanywera amata urumva bisigura yuko serugo ugo rugo abari umuntu yiyubashe w'umugabo w'ijunja n'ijambo rero mu Burundi muri no myaka turimo ntawo bideha birazwi bufuye ku barongozi ku ndongozi bobo bita abategetsi urumva no gutegeka ubu bahagarara ahantu agategeka wewe nibimukora kashobora no gutegeka urumva bimukora none igitoro cyo buragutse hari umutegetsi urumva isukari yo buragutse hari umutegetsi abantu bogenda gutonda kuri bisi nk'abatonze ku ishure hari umuprezida aramutwiga igihugu wo kwinjira ugasanga isoko yaturiwe haheze imyaka n'imyaka n'ubu nibibomoke vyayo ntibarabikuraho eske no kuri kose ubwo rugo uba winjiyemo gwitwa Burundi serwo wagwa bayifashe gute aratanga itegeko abana n'umugore bakamwumvira n'umujyango sinavyibaza
inzamba
mu bisata kijyanye n'amagara y'abantu ingwara ya kolera ngo iriko irabica bigacika muri zone ya Gatumba no mu bindi bice byegereye ahaganijwe impunzi z'abakongomani amasoko yacu atumisha ko muri kino gihe amashirahamwe mpuzamakungu ariko arita ku rutare kugira ngo agarukire kuri izo mpunzi ishirahamwe kwa Rouge itabara imbabare ngo liriko rirapompa imiti mu bibanza birimo amaze kwandura iyo ndwara ariko ngo kubera ibitigiri by'izo mpunzi biguma byongera ku munsi ibintu ngo biguma byunyuka ibanze bangamiwe gusumba ibindi muri kino gihe ngo ni mu Gatumba nyene Cibitoke Nyanza cyane cyane mu Rumonge iyo ndwara ikaba iva ahanini n'ubukene bw'amazi meza n'isuku rike rirangwa muri ibyo bibanza byakiriye izo mpunzi imbere yo gusozera n'amakuru dukurikire byanditse n'ibinyamakuru bitandukanye mu Burundi mushikizwe na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Dobara mukije nongera ndabaha ikaze muri no makuru yanditswe n'ibinyemesha makuru bitandukanye ku Burundi muri nondo tuko turasozera duhereye mu gisata c'uburimyi kinyamakuru iwacu kirerekana abakenga y'abarimyi b'umuceri mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura amakoperative 13 ahurikiye muco bise ijwi ry'umuceri Cibitoke akorera mu commune ya Cibitoke Mugina na Bukinanyana arahagaritse umutima n'ikena gifumbire abarimyi bavuga ko barisha amafaranga yose asabwa na leta mwirima y'impeshi n'agatasi ariko ntihagire umwavu baronswa ibyo ngo byatumye imirima myinshi yononekara bituma bari mibaja mu ruhumbo runini kubera umwimbu utabonetse bemeza kandi ko bari barasabye ingurane ariko batabona uko bazoyishura ivyo rero ngo bishobora gutuma n'inzara itera kugurongwe igihuriro ry'amakoperative guca gatatu cy'imifuko yari yitezwe mu gihe cy'imenshi niyo yonyine yatanzwe mu gihe mu gatasi atamufuko n'umwe w'ifumbire watanzwe abarimyi babazwa no kwisha kibazo cagumye gishikirizwa mu bushikiranganji bw'uburimyi ariko atanyishwe n'imwe barigera baronswa Ikinyamakuru Source Media Burundi kiragabisha ku buzima bw'impunzi z'abanyekongo bari mu Rumonge ni mu bumanuko bw'igihugu ikiza cy'ingwara ya kolera kikaba cyarabinjiranye aho abantu indwi aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'icyo kiza muri izi ndwi zibiri ziheze impunzi zirenga 10,000 ziba mu bibanza by'ifata kibanza bidakwije ibyangombwa ubukene bw'amazi meza utuzu twa sugumwe tudakwiye kutavugwa neza bituma icyo kiza kibandanya cyandukira abategetsi yo muri commune ya Rumonge bamenyesha ko barengewe n'ingorane nyinshi ziri muri ayo masite yakiriye impunzi bagatera kamo abagira neza baba bo mu gihugu canke mba makungu kugira izo mpunzi zitwabwe mu makambi akwije ibisabwa amakuru ava mu bakorera mu gisata cy'impunzi ku isi amesha ko impunzi zirenga 30 zimaze guhitanwa n'ico giza cyakorera ku butaka bw'u Burundi muri izi ndwi zibiri ziheze. Mu bijanye n'ubutunzi, kinyamakuru Burundi Eko cyaranditse ku bijanye n'isubizwa ry'amafaranga leta iha abanyeshuri ba kaminuza, imwe mu nzira leta itegekanya kuronkamwo amafaranga yinjira mu kigega cya leta. Uwo mugambi ukaba watanguye mu mwaka w'2017, iyo ngurane itagira kw'inyungu ikaba yasubiriye amafaranga yahabwa abanyeshuri bita bourse, ikaba yishyurwa inyuma yaho wayironse atanguye akazi. Ikinyamakuru Burundi Eko kibona ko naho uwo mugambi ugengwa n'amategeko atomoye gushyirwa mu ngiro ryawo riracagoranye. Ibyo bikava ku kubura akazi cyane mu banyeshuri baheza amashuri, kudashyiraho ubuhinga bwa none bushobora gukurikirana abaronswa ubuzima kubishuza, eka abaronkejwe iyo ngurane ya prêt bourse babona ko nabo nyine leta bizoyigora kwegeranya ayo mafaranga, naho idasiba gutera kamo no kwibutsa konti yo muri banki nkuru y'igihugu igenewe icyo gikorwa. Mu gisozera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru, kinyamakuru iwacu kirerekana ingene ubuhinga bujanye no gutanga igitoro bukirangwamo ibibazo kuva aho haziye ubuhinga bwitwa igitoro passe. Abayikoresha bavuga ko bayihomberamwo kuko babwigwa ku igitoro bagenewe bamaze kugifata kandi bataranywesha. Ishirahamwe Sopebu rimenyesha ko rizi ibibazo bishikira abakoresha ubwo buhinga, ariko rikemeza ko bitava ku kibazo c'ubwo buhinga bushasha, ahubwo ko ari ubusuma bukogwa na bamwe mu batanga igitoro ku mastation. Ibihano kuri abo bantu ngo biza byarafashitiwe amastation amwe amwe yaranzwemwo ubwo busuma. Sopebu yoyo imenyesha ko atani kibazo c'igitoro n'ubu kihari, ibyo ngo bikazotuma n'ingingo zimwe zimwe zari zarafashwe mu kunywesha gitoro zikugwa, na cyane cyane yo kwisunga ibiharuro biri ku mparati mu kunywesha. Nino ngaha rero duce dusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye ku Burundi. Mwakoze kudutega biri na ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Urakoze bitange ndakwiye nungaje dusozera n'amakuru nkabashimiye mwe mwese muteze yompi gashimwe na bwinzanje mwese bitikiwe bafashe kuyatukaniriza mugire amangwa umanyi n'ubyanyu n'abukende nziza n'agahwana.